Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwaduteze yombi kazi mu kiganiro yaga. Ikiganiro muza kugishikirizwa nanje Hassan Shabani. Tugitangure kino kiganiro cyacu n'amakuru y'ikiza ruhanyanganda COVID-19 aho igihugu cya Kongo cyafashe umwanzuro wo guhagarika icyanjo ya AstraZeneca inyuma yuko hibonekeje ingaruka mbi itewe n'urwo rucanjo. Bitewe n'urwo rucanjo bigatuma bahagarika ikoreshwa ry'urwo rucanjo rwa AstraZeneca. Mu itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kongo aho yavuze ihagarikwa ry'uyu rucanjo mu gihe cy'imfata kibanza, abanyagihugu ba Uvira, Fizi ndetse n'imbunzi z'abarundi bagize icyo bivuze ko
jewe nk'impunzi ndabishima kuko nta mana nabona yugo